mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Kwadukurikira kuri internet turi live kuri www.radio.com. Mwironeza nshuti mwese muduteze amatwi, ni yadirwe mbazuza mbaye ikaze makuru yacu yo kuri isaha. Abagize inteko ishinga amategeko y'umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba bateraniye mu Rwanda kugeza hagati mu kwezi kwa 12. Mu makuru avugwa hirya no hino ku isi, amasezerano y'agahenge hagati ya Israel na Hamas ageze ku munsi wayo wa kane ari nawo wa nyuma. Naho bukonje bukabije n'urubura muri Ukraine kuri uyu wa mbere bwateje ibura ry'amashanyarazi mu miji itandukanye. Izo nkuru n'izindi twabateguriye ni mu kanya, ntimuge kure ya maradio yanyu. Turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Amasezerano y'agahenge hagati ya Israeli na Hamasi ageze ku munsi wayo wa kane ari nawo wa nyuma. Inkuru twateguriwe na Oriane Itangishaka.
Hamas ivuga ko yiteguriye kongera ikiringo cy'ayo masezerano. Kuruno musi w'Imana, umushikiranganji wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu nawe yavuze ko boshimi iyo ngingo ya Hamas mu gihe yo birimwo nirekugwa y'imbohe 10 ku munsi. Amasezerano ya mbere hagati y'izo mpande yapfunditswe hari haciye indwi zitandatu intambara hagati ya Israel na Hamas itanguye. Ayo masezerano niyo yatanze agahengwe hamwe n'irekugwa ry'abantu 50 bari bagizwe imbohe na Hamas. Israel naho ikaba yarekuye abanyororo 150 b'abanyepalestiniya. Ku munsi w'Imana, ONU yaratangaje ko bose hamwe abanyisraeli 39, abanyepalestiniya 117 hamwe n'abanyamahanga 19 bamaze kurekugwa. Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Misiri na Qatar biri mu bihugu bisaba ko hongerezwa iyindi misi y'agahengwe. Ni nyuma yaho bafashije muri ayo masezerano yo gushira ibigwanisho hasi amaze iminsi 4. Ejo ku munsi w'Imana, Perezida wa Amerika Joe Biden yabwiye abamenyeshamakuru agira ati, niyo ntumbero yanje, niyo ntumbero yacu yuko agahengwe kabandanya kurenze ejo kugira abandi banyagihugu barekugwe, hongere haboneke imfashanyo y'abanyagihugu mu karere ka Gaza.
Ubukonje bukabije n'urubura muri Ukraine kuri uyu wa mbere byateje ibura ry'amashanyarazi mu miji itandukanye y'igihugu. Ni mu gihe hari impungenge ko ibitero Uburusiya bushobora kugwa muri icyo gihugu mu gihe cy'imbeho bishobora kwiyongera. Fidel Niyonga.
Ubushikiranganji bujejwe intwara yo hagati muri Ukraine bwatangaje ko umuyaga nkuba wacitse mu ntara 16 zitandukanye tewe n'urubura rwinshi rwatewe n'ubukanye bukomeye mu gihugu. Ibice byo hagati no mu bumanuko bw'igihugu nivyo vyageramiwe kurusha ibindi. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yakoresheje igice cy'ijambo yashikirije mu ijoro ryo ku munsi w'Imana urangiye kugira ashimire abariko barakora kugira umuyaga nkuba ugaruke mu bice wacitsemwo.
Perezida Zelensky agira ati, abahinga bacu mu bijanye n'umuyaga nkuba bazogarukana umuyaga nkuba mu buryo bwihuta bushoboka mu bisagara byose n'imihana bitawufise. Gushika ubu ibice bigera ku majane mu ntara 10 zigize igihugu ntibifise umuyaga nkuba. Abajejwe ibikorwa byihutirwa barungitswe mu bice byabuze umuyaga nkuba. Muri iki gihe bariko bakorera mu ntara za Odessa, Mykolaiv, Kirovohrad, Cherkasy na Kiev.
Inteko z'Uburusiya zarakoze ibitero inshuro zitari nke mu bibanza bitanga umuyaga nkuba mu gihe cy'ubukanye gihitiye. Vyatumye umuyaga nkuba ucika mu bice bitari bike by'igihugu. Vyatumye kandi Ukraine yihutira gusanura ivyo bibanza kugira umuyaga nkuba ugaruke.
Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mugiye no kuri www.radio.com mukurikire aya makuru kuri Facebook, X, Instagram na YouTube. Muradusanga kuri VOA Radio yacu. Mukanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari abagize inteko ishinga amategeko y'umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba bateraniye mu Rwanda kugeza hagati mu kwezi kwa 12 abadepite bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo siho bari. Perezida w'inteko asobanura ko ibura rya abadepite ritazahungabanya inama kuko bazajya bakurikira bifashishije ikoranabuhanga. Inkuru turaza kuyigarukaho mu makuru yacu ataha. Mu mujyi wa Ottawa mu gihugu cya Canada harayi hasojwe isangano ry'urubyiruko rw'abanyarwanda babarirwa mu magana baba muri Canada no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni gahunda igamije kuganira n'urubyiruko ku ngingo zarufasha kwiteza imbere. Mu byaganiriweho harimo no kwirinda inzoga n'ibiyobyabwenge. Mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma yavuganye na Ambasaderi Prosper Higiro uhagarariye u Rwanda muri Canada.
Rikaba rigamije cyane cyane gufasha urwo rubyiruko kurushaho kumenyana kugira ngo barusheho no gufatanya no gukorana. Ariko ngira ngo twanatumiyemo abayobozi barimo Minisitiri w'Urubyiruko mu Rwanda ndetse n'abahagarariye inzego zimwe na zimwe nka Minisiteri ishinzwe ubumwe bw'Abanyarwanda kugira ngo baganire n'urwo rubyiruko kuri gahunda zimwe na zimwe z'igihugu cyacu zirimo cyane cyane ibijyanye na Ndi Umunyarwanda kuko abana b'abanyarwanda bavukira mu mahanga bakahakurira akenshi hari igihe kigera bagatangira kwibaza abo bari bo kuko nubwo baba bari mu mahanga bafite ubwenegihugu bw'ibyo bihugu ariko akenshi usanga bibaza inkomoko yabo. Ni ngombwa rero kubasobanurira aho bakomoka, amateka y'igihugu cyacu, ibibazo twaciyemo kuko ibyo bibazo ngira ngo benshi barabyibaza. Biba ari ngombwa rero ko tubaha ibisobanuro twumva bikwiye. Izindi ngingo zaganiriweho zijyanye no kubasobanurira uruhare rwabo mu iterambere ry'u Rwanda kuko abenshi bafite ubushobozi, barize, biga neza, bafite akazi, hari abafite amafaranga bashobora gufasha imiryango yabo, bashobora gukora ishoramari mu mishinga inyuranye, bashobora kujya gukora mu Rwanda bagafasha mu gushyiraho imirimo ndetse no guteza imbere igihugu. Ariko rero ibyo ntibishoboka mu gihe ibibazo bimwe na bimwe birimo nka mental health, ubuzima bwo mu mutwe bugomba kuba bumeze neza. Mu byo rero twaganiriye harimo n'uburyo bwo kwirinda gukoresha ibiyobyabwenge cyangwa inzoga nyinshi cyangwa se ibindi ibyo ari byo byose bishobora guhungabanya ubuzima bw'urwo rubyiruko kugira ngo rukure rushobora kwiteza imbere no guteza imbere igihugu cyacu.
Mwigeze kuvuga ku ngingo y'ubumwe bw'Abanyarwanda muri urwo rubyiruko muvuga hano muri Amerika ndetse no muri Canada hari bamwe muri rwo batibona muri gahunda za Leta. Mwaba mwaganiriye ku buryo mwabegera n'icyo kibazo mukakivugaho ku buryo ibiganiro rwaho ngaho nabo byabagirira umumaro?
Twarabisobanuye, nakubwiye ko mu bashyitsi twari dufite harimo abahagarariye Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Uburere Mboneragihugu. Ariko ngira ngo twese twarafatanyije kuko ngira ngo nubwo hari ibyo twaba tutumvikanaho mu mateka yacu, ngira ngo icy'ingenzi ni uko amahitamo nk'igihugu twiyemeje yo gushyira hamwe kwemera ko turi Abanyarwanda mbere na mbere, kandi ndumva ko nta n'umwe wahakana iryo hame, ndetse no gushyira hamwe kugira ngo twubake ubwo bumwe bw'Abanyarwanda. Nubwo abantu baba batabyemera, ngira ngo inshingano dufite nka Leta ni uguhozaho no gukomeza kwigisha, twizera ko buhoro buhoro nabo batarabyumva neza bagenda babyumva, kandi biragaragara ngira ngo uko ibiganiro bigenda bisubirwamo tunabihuza n'igihe tugezemo nabyo birafasha n'abasigaye inyuma bagenda basanga kandi bashyigikira icyo gitekerezo kuko ngira ngo tudashyize hamwe simbona ikindi twakora. Nta simpamya ko hari umuntu ushyigikiye ko twasubira mu macakubiri. Ubumwe rero nibwo tugomba gukomeza gushyigikira no gushyira imbere.
Ambassador Prosper Higiro uhagarariye u Rwanda muri Canada, reka tubashimire cyane uyu mwanya muhaye Radio Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane namwe.
Tuve mu gihugu cya Canada tujye mu Burundi mu ntara ya Bubanza iri mu burengerazuba bw'igihugu. Abaturage bahinga umuceri mu kibaya cya Gihanga baravuga ko umusaruro uziyongera kubera gahunda y'abashinwa baje kubigisha guhinga umuceri. Inkuru Ijwi rya Amerika yabateguriye yifashishije inshuti zayo mu Burundi, turayisomerwa na Desire Tungimana uri Kigali mu Rwanda.
Turi mu kiyaya cya Gihanga, abarimyi ariko barabagara imirima y'umuceri n'ibigori. Umuceri uracanuye, ni ukuvuga ko utanguye kwera mugabo utaruzuza. Mu bindi bice by'igihugu bavuga ko uyangitse. Ibigori bikikuje imirima y'umuceri navyo birakuze ariko ntibiragira amasage. Bamwe mu barimye bariko barapompa imirima yabo yatewe n'impongwa ku bigori hamwe n'udukoko dukunze gutera imiceri. Hakurya yaho hari ibigori bimaze kugira amasage. Imirima irirabura bisigura ko yaronse intabire ikwiye. Ikomine ya Gihanga irimamwo izo ndimiro izwi cyane ko ariyo yimbura umuceri mwinshi ushoka mu gisagara cya Bujumbura n'ahandi. N'umwongo ufise hafi uburinganire bwa hegitari 5,000 ukaba utunze imiryango irenga 12,000 nk'uko tubikura mu biro by'igisata cy'iterambere cy'intara y'imbo SRDI. Iruhande iyo miryango hari n'abahaca ingero. Umurima w'imetero 20x5 bawurima ku mafaranga 5,000. Abanyagihugu babona ko umuceri ariyo nzahabu yabo kuko benshi atakindi kibabeshejeho atari umuceri barima. Imbere y'umwaka 2016 muri icyo kiyaya harimwa ubwoko bw'umuceri witwa kazosi mugwiza cyanke ninga, bakawurima rimwe risa mu mwaka kuko wamara amezi ashika kuri 5 utarera. Bahejeje kwimbura umuceri baca batera ibindi bitegwa mbumbarugo. Icyo gihe abarimyi b'umuceri ntibari borohewe nk'uko tuvyiganirwa na Buyoya Leonidas aho twamusanze mu murima wiwe w'umuceri yariko arabagara.
Ubwa mbere ko twarima, twararima umuceri ifumbire tukaba ariko twironderera kuko SRDI nta kintu yari isigaye duha yaduha imbuto gusa no kuza gupompa. Ivyo nivyo vyari bihari, byaratugora cyane tukaja mu madeni menshi cyane.
Icyo gihe kubera uburyo buke bwa bamwe bamwe mu barimyi w'umuceri bahitamwo gukoresha ibivi vyabo kuko batashobora kuronka amahera y'imbuto n'ifumbire yotuma bimbura neza. Mu mwaka 2019 icyo kiyaya cyavuye gitunganywa neza ku mafaranga agera kuri miliyari 22 z'amafaranga y'amarundi kugira abarimyi bashobore kuvomera imirima yabo neza. No mu gice cici ivyo bikaba biri mu cegeranyo c'ivyaranguwe n'ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi mu mwaka 2021. Abashinwa rero bashitse batanguye guha inyigisho abarimyi y'umuceri. Nizigimana Morrison n'umwe mu barimyi bakurikiranye izo nyigisho nawe nyene twamusanze ariko arabagara umurima wiwe w'umuceri.
Ubwa mbere na mbere bataraza ntabwo twatera ku murongo, twatera icyo bita kivyaga muri rusangi umuceri hanahanahanahana, ariko ubu dutera ku murongo. Hariho na santimetero duterako, iryo santimetero uzitereye ko neza ukakurikiza uko bakwigije nta kibuza utimbura umuceri. Ikindi nacyo twatera ugasanga utera imiceri 8, 7, 5, ariko ubu inyigisho nigishijwe ni ukwitera imiceri 2 yonyine.
Uretse ifumbire mvaruganda, abashinwa kandi baratanga imbuto y'umuceri wa kijambere n'imiti yo gupompa uwo muceri iyo wafashwe n'indwara. Vyose babitanga ari ngurane umurimyi akazokwishura umuceri huye n'ivyo yasavye kandi atanyungu giyeko. Ivyo biri mu vyatumye abarimyi basubira kuri mu muceri ari benshi, harimo n'abafise uburyo buke. Uyoya Leonidas aratubwira ukungene umwimbu waciye wiyongera.
Ubwa mbere ntako twabironka kuko vyaratugora mu ifumbire niyo yatuma vyose biguma bibura, tukaja mu madeni yo kugura. Uko butwimbura umuntu arabona yuko harimo karusho, akarusho nka umuntu yabarakora imifuko 5-6 ashobora ubu umuntu arashobora kuronka nk'imifuko 15 mu nusu, nk'umurima wose akaronka imifuko 30.
Mu gihe bimbura rimwe mu mwaka, imbere yuko abo bashinwa batangura gufashanya n'abo banyagihugu, ubu bimbura gatatu mu mwaka. Nizigimana Morrison arimira Gihanga ati ndimbura ngashima.
Icyo byanyunguye uno munsi bivanye n'inyungu naronse, kandi n'ubu nzokwama ndoga mu gihe abashinwa tukiri kumwe. Uno munsi mu gihe nimbuye ndahagashira indiha, nako sigarana nako nikenuza byankenerwa byo mu rugo nagashyiraho gufungura nkagasigarana gashobora kuvara nk'amezi nk'atatu cyangwa ane cyagashyikana naho ndushobora kurimira n'uwundi, bivanye na ya porogaramu batwigisha gutera kijyambere muri make.
ubwo bwoko bw'umuceri bwarashimwe kandi na Telesfor Munezero w'Imakamba.
Uwo muceri rero ubwiza nawubonye kugereranije n'utwahora turima nuko ari umuceri ugereranije ku hegitari uronka umwimbu munini kurusha uwo twahora turima. Ikigira kabiri ni umuceri urinda indwara, ntupfa ubo ubonye ku indwara.
Mu gihe igihanga mu karere k'Imbo hasanzwe hashushe umara amezi atatu canke ane ugaca wera Imakambaho kubera hadashushe nk'Imbo umara amezi atanu. Hari n'ikindi uwo murimyi yawushimye ko
iyo ugeze gushurika icyo twita panikire ni kajya kantu kajya ku intete gaca kagonda mu kakaraba hasi hagaca haduga amababi arenga hejuru amababi usanga ari kw'amahwa ku buryo atanyoni ishobora kurya n'urutete na rumwe. Nta nyoni naho utarinda inyoni ntishobora kugwa ko ngo ishobore gutora n'urutete ntibikunda. Iyo ni avantage nini twabonye ko uwo muceri
bamwe mu bawuteka bakawufungura basigura ko uwo muceri utagwira canke ushaya iyo bawutetse. Abakenyezi b'abahinga mu guteka umuceri bishura ko uwo muceri mu kuwuteka utawuha amazi menshi. Kutagwira nako biva ku kungene bawimbura bagaca bawukubisha bakawihereza. Iyo aba bawumaza nk'umwanya ubitse nta nkeka ubukakama nk'iyindi yose.
Arakoze Desire Hatungimana udusomeye iyo nkuru yateguwe n'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika mu gihugu cy'u Burundi. Imwumva ni radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri komine Nyanza Lac mu Burundi hari umunyabugeni ubyaza umusaruro amahembe y'inka akayakoramo imitako. Niyo nkuru Emmanuel uzwi nk'amahembe asaba urubyiruko gutera ikirenge muke. Inkuru Ijwi ry'Amerika yateguwe nanone yifashishije abakunzi bayo dusomerwa na Tsirive Ndayishimiye uri Kigali.
Ushitse mu rugo rwa Niyo Nkuru Emmanuel uhasanga ibirundo by'amahembe wo kwibaza mbere ko ariho bayata kuko usanga yarafufuye. Mu mfuruka z'urugo niho yashinze imashini sena neza ayo mahembe ikayahiga icapa shaka. Winjiye mu cumba ateramiramo naho uhasanga ibikoresho bitari bike yahinguye: amasahani, ibikombe, ibikomo, imigufu, amahereni, ibisharizo byo mu nzu n'ibindi. Mu ntango yakora wenyine ariko ubu hari urundi rwaruka rugera kuri 15 yakiriye kugira ngo agwigishe umwuga gaho guhingura ihembe. Niyo Nkuru Emmanuel asanzwe agendana ubumuga bw'ukuguru. Aho mu ruganda rwiwe twamusanze yatwiganiye ku ihembe arizi kuva akiri umwana muto cane.
Iki gikorwa novuga ngo ni icy'amateka kuko jewe nakuze mbona sokuru avoma mu mahembe y'inka yanabika n'amahera mu mahembe bica bimba mwuko muga 2013 champora nishyira mu gihe arimo agigisha ibintu by'imyuga n'ibi by'amahembe birimo ica ndabibamo. Kuva icyo gihe ca ndabikora ndabibandanya kugeza ubu refashwe mu mugongo n'ikigo Page.
Mu gihe abagenzi biwe bashika kuri 20 batanguranye bagiye baraheba kwiga guhingura amahembe yarajumye ko arabandanya acatangura guhingura amahembe abamubona bakamutwenga.
Ubwa mbere n'ukuri bakimbona barantwenga bakagirana mugabo mu nyuma bamaze kubona jewe n'imodoka abazungu baza kushorera basanga ahantu nimwe nkorera n'ukuri baragarutse baribura ariko ntakundi.
Kubw'uwo muhinga guhingura ihembe ntibisaba ubuhinga bwinshi.
Si ibintu vya hatari amahembe turayafata tukayateka mu mavuta hama tukayamaforoma atandukanye ivyo tuba dushaka gukuramwo nta birebire birimo kabisa.
Icateye intege Niyo Nkuru Emmanuel batazira amahembe ni ukugene yabonye ivyahingura bihurumbirwa n'abavuye mu mahanga bakabigura kandi babishimye. Ubaremeza neza ko ivyo akora abifise ubwiza budasanzwe.
Umuntu nashoboye gukora ishyogwa mu mahembe nyine cyubahiro umukuru w'igihugu General Neva Evariste akarito sone pasa ntibiba byoroshye. Ibintu byanje bibarizwa mu ngoro z'abubahwa.
Mu byo akora harimo ibituma amatara yo mu nzu abonesha neza, ibyo nabyo nibyo bizimbye gusumba ibindi. Akabigurisha umuriyoni n'inusu w'amafaranga y'amarundi. Mahembe ntadandariza mu Burundi gusa no mu mahanga arafise y'amasoko.
Ibi byo duhingura birajabuka kugeza za Buraya. Nk'ubu ndafise isoko mu Bubiligi, ndafise amasoko i Bujumbura, mu gihugu hose baradushorera mu ma exposition atandukanye za Kenya, za Tanzania, za Uganda. Iyo hageze mu ma exposition turabadatangwa. No kuvuga amasoko ku by'ukuri yarahari. No kuvuga hari abatugurira hano, hari abagira amakomande tukabarungikira mu ma exposition turavyitwarira. Ego.
None uwo mugabo wobwejeje hehe uwo muhinga niyo nkuru Emmanuel arashima ko amaze kujabuka imbibe z'u Burundi akaja kurata ibyo akora mu mahembe mbere n'ubushikiranganje bw'imico kama bwaramuhaye urupapuro rw'iteka ari yemerera ko ageze ku rwego atokwihutira kuja gukora akazi ka leta
icyambere cy'agaciro ubu ndamaze kugura parasera zishika zibiri ajya ku moyage imwe kugeza ino saha ntiri munsi ya 15 miliyo ahamurabye haje imbere yanje hari iraro ry'ingurube nimigeze kamera induru rimwe bicutse ngasamara kuzigapurira naje nkagira n'ubwoba uno munsi umwuga urantunze nta nakandi kazi sisi sinodondora n'ibyo je maze kuduye nambaye ntiwomenya ko ndumuntu mengura amahere nko kwibaza ati n'umushikira nganza arimo agenda n'amaguru kubwiki kubw'umwuga kandi kugeza ino saha nawe umpamagarira akazi ka leta nomanza kubaza amahera umpemba ngahe kwa
mahembe afise intumbero yo kuzoba umugwiza atunga agatanga n'akazi kugwaruka
kugeza ino saha so kuvuga ngo umariye iki ndi kwababa kuba mu gitegereje abagwiza atunga kuko ubufise vision yo gutanga akazi ku bantu bashobora kwababa 50 mu bajene bashobora kwababa 50 kuko kuba ndi mu Burundi ngomba kubaho hari hico ndamariye igihugu canje cyo Burundi kuko carandeze kirandera ubonaje ngomba kugira ico ndakimariye
kugira ashobore gushimisha abagura ibyahingura byame biri ku isoko mahembe yifuza ko mu ruganda rwiwe hahura abakozi 20 bakora amasaha 8 bataruhuka ashye kandi cifuzo cuko uruganda rwiwe rohinduka ishure y'ubuhinga rwaruka rukamenya uwo mwuga usanzwe umutunze ariko uwo muhinga harafise ikibazo cyo kuronka mahembe uretse ko ubu inka z'amahembe ziriko zirasubirirwa n'iza kijambere zitayafise niyo nkuru Emmanuel avuga ko ni Tanzania zoshika kuyagura urayo mu gihe yo yabura mu Burundi amahembe kandi araniganirwa ku mabagiro amahembe asaba kubwo butunzi bwo kingirwa nibuherere mu mahanga
kindi mbona kimbangamiye ni kenajya amahembe kuko nababwiye ko ku mabagiro abanyamahanga bafashe amasoko rero nkaca ntera kamo banyine cyubahiro abayobozi bacu kuva ku rwego rw'intara n'ahandi ubu butunze bw'igihugu bwama busohoka bugiye mu mahanga kandi natwe tubukeneye n'ukuri bagerageze kuraba ingene bukingira ubutunze bw'igihugu bwoye kugenda umenga abategeke cyangwa abantu ntibabona ko turimo turanyagwa
Emmanuel niyo nkuru atera kamugwaruka kutaniganira kuba baburamatari canke bamustaneri ahubwo bijukira imyunga bakore bagwiza umwimbo bave mu bukene
ibintu byo kudeka tubireke nitwege bwo guteza imbere igihugu iyi myidogo ngo igihugu kirakenye none ushaka president abare bazoza kukurimira ngo injya zirakenye fatise ukurime urabe ko injya zitaboneka ukazosanga umubyeyi afise itongo riva ngaha kugeza hariya mugakoze usanga ngo umwana ngo yagiye guca amafaranga itongo yasize aritaye riri kuragirwamwo riri gupfa nabi mugakoze amva ngo injya zarakenye none ushaka izonjya zirimende dukura amaboko mu mpuzo rero ibyo byose turondera bizoboneka biciye mu maboko yacu
mu bamaze kwitaba kamo kamahembe ni Minani Janete umwigeme w'imyaka 23 yatanguye kwiga guhingura ihembe haraciye imyaka 2 ahageze mu bumenyi harashimishije kuko nawe hari ibyahingura kandi akabironkamwe inyungu
mabisanzwe nk'akarusha jewe maze kubonamwo ubu ndashoboye kwigurira buri kintu kimwe cyose mba nkeneye kuko iyo nkoze nk'akantu hari igihe nshoboye kuronka nk'agakomande ku ruhande hama ugasanga ndakoze nk'ubwo nyene nko mu minsi 3 ugasanga ndakoreye nk'inoti ya 50 ubwo nyene amakashi nkaca ndayaronka urumva muri icyo gihe icyo mba nkeneye n'icyo gihe nshoboye guca ndakicishobotsa
Minani Janet asaba urwaruka rwahejeje amashuri rutararonka akazi muri leta ko gutangura kwiga imyuga kugira ngo rugire ico rwimariye n'ico rumariye igihugu.
Bisanzwe nk'ico no bakebura by'ukuri ubu akazi gasanzwe nk'uko buri muntu wese ashoboye kwironderera akazi cyanki iyo umuntu ashoboye kubona afise umwuga urashoboye kuvuga ati by'ukuri jewe uyu no mwuga ndabunezererewe ndashoboye kuwukora by'ukuri kandi nta kintu tunaniwe gukora tukwiye gukora amaboko mu mpuzo natwe tugakora kugira ngo buri muntu wese agire icyo yitejeje imbere
François Garukira Intwari umukozi wa leta mu gisata cy'ubuganga Nyanzarake nawe aratangarira ubwiza bw'ibyo mahemba hingura
turabitangarira nk'uko kumbure n'abantu bose bava hanze abarundi baba hanze abazungu bahora babitangarira cyane iyo babonye ahantu abyerekanira ibyahingura benshi birabatangaza bagatangura kuvuga ati mbega bihinguwe muki rero birateye igomwe n'ibyo kurata nibyo guteza imbere nibyo no gukwiragiza bigashika hanze y'igihugu nk'umwuga udasanzwe ukogwa mu Burundi.
Amaze kubona ibyo mahembe ahingura yaramusabye kwiga uwo mwuga. François Garukira Intwali:
narashimye ko noja kwiga uwo mwuga ndanabimusaba ndawaranyemerera kugira bikunde uwo mwuga ibyo n'amahembe asanzwe arangura ije no mu nyandiko kugira ngo uzobashaka kubyiga abibone mu nyandiko abone n'amasanamu yabyo amenye nuko bihingurwa mu ihembe ry'inka hanyuma umwuga uheze utere imbere.
None abagura ibyo mahembe ahingura abo baba bishima. Idrissa Mukazi akunda kwambara ibihinguye mu mahembe kuko atangorane bitera umubiri wiwe.
N'abagenzi banje babibonye ndabyambaye ubona nabo bariko barantuma turonderera. Rero ku muntu wawe wese yumva ko akunda kubungabunga ibidukikije akunda kugira ngo afite ibandanye gutera imbere muri rusange yohagarika gusuma ibintu bikoze mu vyuma canke ibintu bigira ingese kuko izo ngese ziradutera mu makanseri indwara zitandukanye. Ama allergy atandukanye mugo amahembe. Amahembe ni ikintu kidafite efe iyariyo yose kandi gisa neza kuko afite ibara ritandukanye.
Ni heze Gerarine nawe anezerwa nuko aba yambaye ibyahinguriwe mu gihugu ciwe kandi bigakorwa n'umurundi.
Kare twahora twambara ibyahinguwe n'abazungu ariko ubu tukaba twambara ibyahinguriwe ngahe Burundi kandi bigahingurwa n'umujene wo ngahe Burundi. Ni ukuvuga rero mu gihe ubu byambaye twumva tunezere kubera tuba twambaye ibyahinguwe mu mahembe kandi byahinguwe n'umujene w'i Burundi atari bya bindi byo hanze kubera uba wambaye ikintu uzi yuko Mathieu Premier yariyo cyahinguwe muri iki kandi ni ikintu uvuga uti gifite agaciro tuguma tugaruka hahandi kubera kiba cyahinguriwe ngaha mu gihugu iwacu.
Idrissa Mukazi yongera ko kwambara ibyahinguriwe mu Burundi ari uguteza imbere no kumenyekanisha karanga ku Burundi.
Kuko ni umwanya w'umuntu kumenya iby'iwacu ari umunyamahanga, ni umwanya wo kugira ngo uwo muntu amenye urukundo dukunda igihugu cacu canke ubutaka bw'iwacu mu gihe tuko turakoresha ibintu by'iwacu bisa n'ibyo bakora mu vyuma. Ndibaza ko ari ibintu bihimbaye cyane. Rero mahembe se habandanye, Imana imuzigame, hanyuma abantu batandukanye bijukire kumwegera bamubaze uko bikorwa kugira tubize igitigiri c'ivyo bikorwa ku isoko.
Kubijanye n'igiciro ni heze Gerarine ntiyidoga.
Ntabwo twovona amafaranga menshi ahubwo twovuga yuko ari amafaranga makeyi kuko ni ikintu gikomeye cyane. Ni ikintu gikomeye, si ikintu gigi, si ikintu wambara uno munsi canke ejo uvuge ngo cavunitse cagize biba bikomeye cyane hasi usanga ugitora gikomeye.
Mu ihembe rimwe ripima ibiro bibiri rigurwa amafaranga 30,000 by'amarundi. Mahembe ashobora kurikuramwo ibintu biciye amafaranga 100,000. Kugira amahembe arushirizeho kumenyekana no kudandaza ibyahingura asaba ko yoronswa ibikoresho bigezweho kandi kugira ngo akore byinshi mu mwanya muto. Yifuza kandi kibanza cyo kubidandarizamwo mu bisagara bikuru bikuru mu Burundi. Arifuza kandi ko mutuganuke duhabwa abanyenicubahiro iyo bagendeye u Burundi hojemwo ibyahingura byanditswe ko byahinguriwe mu Burundi. Gutyo Burundi bwo rushizaho kumenyekana neza n'abagashoregwa kurusha.
Bakunze bijwi rya Amerika, umwaka urashize tubategurira ikiganiro cy'ubuzima bungabunga ubuzima. Ikiganiro tubagezeho dufatanyije na Flash TV yo mu Rwanda buri wa kane na buri cyumweru. Ijwi rya Amerika gitambuka kuri radio kwa gatatu ndetse no ku mbuga zacu zose. Nimutubwire nyuma y'umwaka icyo kiganiro mwacyakiriye mute cyabafashije iki mu buzima bwanyu, mutwandikire mubinyujije ku rubuga rwacu rwa Facebook.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nshuti mwarimu duteze amatwi, ahanini naho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha. Tubashimire mwebwe mwese mwarimu duteze amatwi, dushimire bagenzi bacu badufashije kuyabagezaho. Nshimire enjeniyeri wamfashije mu buhanga bw'ibyuma, Nadia Tahawegeranije aya makuru muri studio ya gatanu i Washington. Mwari kumwe nanjye Edi Rwema, reka mbasezereho mbifuriza amahoro n'amahirwe.
radio ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu radio ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutangira